iri muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze makuru y'uno mwanya mushikirizwa na Jewe Diane nahazwe zimezime mu ngingo nkuru nkuru ziyagize.
Ama evaluasyo twakora nk'imwe twagukora nka zitatu ndumuci ugeranya nubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari abandi baranota manote mbwa nk'uto ugira ati zo yaronke cyasa nk'uko tuyaronka tube turayiga mbwa nk'uto zo yaronka dutebye.
Umwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi mu gisagara ca Gitega avuga ko intambamyi zo guhangana n'ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi gitegekanijwe kwa kabiri uza mu gihugu cose c'u Burundi zikiri zose. Turaza kwigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikazi ku munsi wa kabiri w'indwiza mu Burundi niho bitegekanijwe ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mu ntara ya Gitega. Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri mu gisagara ca Gitega hagati mu gihugu bavuga ko bafise ibibazo vyinshi bituma badashobora kwitegura neza ico kibazo. Bimwe muri vyo ni kenagi ibikoresho vyagenewe abagendana ubumuga bwo kutabona. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana atubwire vyinshi kuri ino nkuru.
Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona biga mu masomero amwe n'abandi bana babona ni mu ntumbero y'umugambi w'uburezi budakumira bise education inclusive mu rurimi rw'igifaransa. Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi lise Notre Dame de la Sagesse ryahora ryitwa Senede mu gisagara ca Gitega niryo ryari ryatowe nk'ishuri ryogeragerezamo uwo mugambi ririmo abana 31 bagendana ubumuga wenubwo. Abanyeshuri ba mbere barangije igice c'amashuri shingiro bita fundamental mu ndwiza niho bazoko ikibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya ikindi gice cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri bavuga ko ari ikibazo guhiganwa n'abanyeshuri badasumuga bwo kutabona kuko umwaka wagiye urarangwa no kuba impapuro zidasanzwe zikoreshwa n'abatabona mu kwimura ivyigwa. Aba ni bamwe muri abo baregwa bagendana umuga bwo kutabona biteguriye gukora ikibazo kirangiza igice cy'amashuri shingiro.
Nimeze kuba impapuro tugira ko bo amayose ari ataratangura hano n'ama interrogation amwe tutakoze byatanguye kera nubwo ko igice gitanguye haciye umwanya muto gisatiratangura guhera amaruseri tubari yarangije barondara tugita turayakora nk'ama interrogation n'amanote vraiment n'amanote menshi tudafise amanote kenshi tuzoyaronka bako baragerageza nyine ukuntu abajeje kudufasha kuyandika bobigenza kuko no mu gukora aya ma interrogation nk'ama evaluation twakora nk'imwe twagukora nka zitatu baca bamultiplya nk'iyo nyene ibintu bitagenda uko ndumuci ugeranya nubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'uto ugira ati zo yaronke cyasa nk'uko tuyaronka tube turayiga mbwa nk'uto tuzo yaronka dutebye.
Abo banyeshuri bavuga ko hari n'ibibazo badakora kubera icyo kibazo cyo kubura impapuro.
Kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora iyo bishitse naho zika dukaboneka duke iyo biyarangije ngo dukore usanga quantity y'amanota bayo menshi cyane ugasanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bw'isi cyane kandi aho nyine ugasanga uriko urakorera guhomba. Yego
abanyeshuri bagendana bene ubwo bumuga barasi ico basaba
twibica dusaba ababijejwe nuko bo bitunyarukiriza ko urabona umwanya ni mutoya ikibazo cha konkuru kiregereje mu gihe tutarosa amanote imbere y'igihe nk'abandi ngo turonke umwanya ngo tuyige urumva yuko consequences zizosha zishika mu gihe cha konkuru zizosha ziwe.
Abigisha bafasha abanyeshuri mu guhindura ivyigwa vyanditse mu nyandiko isanzwe bakabishira mu nyandiko zisiguritse kubatabona baremeza kwabo bagendana ubumuga bafite ikibazo kidasanzwe kubera ikena ry'impapuro. Abo bigisha baremeza ko bama bashikira igico kibazo kuko hari n'igihe barinda gukoresha impapuro zamaze gukora bigatuma abo batabona badatahura neza kuko ziba zaramaze gutobagurwa inshuro nyinshi. Patiri Sakubu Elia arongoye ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko ico kibazo kizwi urwego rumukurira ko wewe atacasa kivuga ko Deni Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega twamurondeye aritaba telefone yiwe tumaze umwidondora yaciye adukira ki telefone Juma Duarud umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero twamurondeye kugira ngo agire ico avuga kuri ico kibazo ariko nitwashoboye kumuronka igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel tukiri kuri ico kibazo kizokogwa mu ndwiza twobwira batwumviza ko mu ntara ya Cibito kiri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyeshure baho bemeza ko biteguriye cyane ico kibazo yamara ahubwo bwo kutazuro nk'amanota shemeye ni bwose bivuye ku ntonde z'ivyigwa batarashobora guheza neza Evariste Nzikobanya nka yanyarukiye mu Cibito adutegura ino nkuru
Bamwe mu bayobozi bayo mashure mu ntara Cibitoke bafite amakenga ku mwimbo kubera hari vyigwa bitarangiye gutangwa Cizo Juvenal arongoye Ecofoyo mu nyika ya kabiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke arasigura icabitumye
mu kuzitegurira twabanje kuraho ko programme zahetse nubwo duhise kerekeratine ku medisipline amwe amwe ya science technology ngatise nishobora kwigishwa neza n'abari mu badafite qualification ikwiye kora nta numwe yageze muri kaminuza sofeje we nyine mu dubite mugabo kubera yuko abanyeshuri badakunda kwitaba neza amatese ntatuye neza cyane icyo mbona result ego hamwe abanyeshuri bitavye barabitora abatitaba n'abatarirengiri ye usanga vraiment ni kuri bibananira risite nishaka kuba nziza cyane gusa
abanyeshuri bo mu myaka y'icenda nabo nyine baremeza ko ari ntonde z'ivyigwa batabonye mu ishure niragira mediatrice na nkunda bagenzi Samson biga mu mwaka w'icenda bavuga ko naho biruko biteguye gukora ikibazo ca leta
aragerageje umwe turabirangiza gusa hariho bike bike twagiye turangiza cyongereza science technology gusa haske muhamari soma ke make
ikibazo cya leta twebwe tuciteguriye neza ko kizoza kose kimeze turi jya ko tuzokikora kandi tuzobitora ari ivyo twashoboye kugira ko tukiga ivyo ni bitubaze tuzobitora akabaho n'ibindi twashoboye kumara
iruhande yabo harabananiwe mu myaka y'icumi mu mwaka uheze uno mwaka bariyandikishije biteguye kwipima aho ni mu gihe biteguriye muhira Ndagijimana Rodrigue numwe muri abo yishira maboko y'Imana akidogera leta kubona tatu yabafashije kugira bitegure nkaho mu myaka y'icenda
naho nashoboye kuronka amahirwe leta ngiduha amahirwe kujya gusubira kwiga kandi mu ishure umva twagerageje kwiyungurunga nyene turabe icyo twakora nyumva nyene no kurinda turabe icy'Imana yokora naho tutashoboye kuronka amahirwe yo kujya kwiga mu ishure nk'abandi urabona haje twanze tunanirwa turi mu ishure ubu kuba woshobora kwiyumvira ngo woshobora gutora ikibazo sampusa biragoye cyane twe twasabye leta yuko yoshobora kutugirira amahirwe yanyuma ikadushyira nko mu ishuri natwe tukakurikirana ivyigwa n'abandi banyeshuri bagenzi bacu mugabo ntibyashoboye kudukundira kuva muhira uhita ujya gukora ikibazo utagiye kwiga mu bandi ibintu cyane usanga bigoye wumva nishakiri no kuvuga ati Imana gusa nizoje imbere ukazokora ibyo
Umuyobozi w'inyigisho mu ntara Cibitoke nawe nyine aremeza ku cigwa cya science technology hari aho kitarangiye kwigishwa Egide Ngendambizi avuga ariko ko imyiteguro yo gukora ico kibazo iri kugenda neza mu by'ubuhinga
miseze bari mu ma repetitive kizdantse nyuma we tuvugana kiretse usanga ataheza neza heshe amaze kuheza hamuntu biza byose byateguwe masantre atunganijwe ashika mu na tatu n'abapolisi bazogi cungera umutekano haba ku masantre muri deseye bazokerekeza bose hamwe barashikijana
Egide Ngendambizi arongoye igisata c'imbere mu ntara Cibitoke atera kama abanyeshure kuzokorana umutima mu nda ikibazo ca leta cyo ku munsi wa kabiri w'indwiza agasigura ko ari ikibazo nk'ibindi abanyeshure ibihumbi bitandatu bagizwe nabo mu myaka y'icenda nabo mu y'icumi batatu ikibazo cyo mu mwaka uheze Niyo bitezwe ku rwego rw'intara ya Cibitoke muri ico kibazo Evariste Nzikobanya nka mu ntara Cibitoke ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
turabandanya n'amakuru twabateguriye kuno wa gatatu n'umunsi mpuzamakungu hari wabatanga amaraso umunsi rero ushitse mu gihe Burundi butarubahiriza ibitigiri byashinzwe n'ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ibyo bitigiri bigategekanya udusaho 10 tw'amaraso ko dutegerezwa gutanga ku bantu batarenga igihumbi umunyamakuru wacu Fidelite ishatse niwe tubazino nkuru
Munara Bujumbura mwikomeye ya Mutimbuzi ni wayimbarijwe umunsi mpuzamakungu hariwe abatanga amaraso Jean Bosco Ndwarugira arongo ikigo Saint-S kejo kigera no gucyorora amaraso ashimwa ko batanga amaraso biyongera ku mwaka utashe
amaraso abarundi barijukiye kuyatanga mwaka rero mwaka 2015 faregeranije amaraso ashika 60,634 ariko turaheza tukayapima hari amaraso dusanga ahwaye tukayigiza inyuma kuko nizegeza gutanga amaraso agwaye muri ico gihe twarashikanye 60,000 ku mwaka wose twahaye abanyagihugu bakeneye mu bitaro bitandukanye mu mwaka w'2016 umwaka uheze twarateratiranje dusanga twaronse amaraso ashika 74,000 n'ibindi ubu rero muri kino gice ca mbere twatumaze gukoranya ubusaho bushika 23,000 n'ibindi murumva mugwije na kane yuko tuzaba turenza hafi 180
naye bitigiri by'abatanga amaraso byiyongera uko umwaka utashe umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Joseline Sanze Rugeze ijambo yashikirije amenyesheje ko Burundi butarashaka kubitigiri bitekanijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS risaba ko kugira dushobore kuronka amaraso akwiye dutegerezwa kuronka udusaho 10 ku bantu 1,000 ku mwaka ni kuvuga ko mu Burundi tutarashaka kuri urwo rugero kuko turacyari kudusaho 6 gusa ku bantu 1,000
kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe abatanga amaraso hanyatunganije ibikorwa byo kwegeranya amaraso abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura barenga 110 bitabye ako kamo muri bo abaganye n'inji rya Amerika bahamagarira abarundi bagenzi babo kwijukira gutanga amaraso
bwa mbere nitwa Birangwe Jean Berkimas maze gutanga amaraso inshuro 12 ndetse n'uyu munsi nongeye ko inshuro imwe zose hamwe urumva ko ari inshuro 13
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi burahimiriza abanyagihugu guhurumbira gutanga amaraso narigemo hano mango akenewe cyane cyane biturutse ku ndwara ya malariya igisibije mu gihugu aho rero amaraso natangwa n'uwo ari we wese kuyatanga bisabwa ko aba ari hagati y'imyaka 17-35 akongera agapima ibiro biva kuri 50 kuduga naye ibigo byo kwegeranya amaraso birakwiragiye mu gihugu nko mu gisagara cya Bujumbura hamwe no mu ntara za Shibitoke Ngozi Gitega na Bururi Ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite ishatse mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika mushobora kutwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanya duce tubandaniza ku kiganiro ntorere kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasize ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza. Muri baza muti mbego no munsi Ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki. Inyishu ni mukanyide.
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Hari ku 28 Nyandagaro mwaka w'ibihumbi 2000 amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Abarundi atewe igikumu yarusha muri Tanzania no munsi dushinde kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha icyo yamariye Abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge no munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe no munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri Pasteri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragijyaga hutu n'umutumire muri kino kiganiro ndakura mukije
ndabara mukije nyakubaha Jerome
sangwa muri kino kiganiro
urakoze cyane kuko mare mwaraduhaya akato mugabo kuri ntugutsindwe
urakoze ubu ni mutumire ni honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodif honorable mwaramutse
amahoro neza
sangwa muri kino kiganiro
ego nacho turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigore kubera kumviriza
urakoze reka nsemperi wawe nyene uno munsi twovuga ko arusha yamaziki mu majambo make
amasezerano ya arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa mwibuke bwizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma arusha bwaraherewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari ufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatwa bari badufitiye turahebye arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora kuko urabiziga ntundi ingene zipangwa ntabahutu batanu bakurikirana ntabagabo batanu bakurikirana ntabahutu batatu bakurikirana ntabategurimo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafite icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kurwanya ubukene ahantu ubutanga karorero kimwe twita CCLP 1 na 2 tukavuga na cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko tubona muri kino gihe tuko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyagizanye umwizero mu Barundi kandi ari ikintu twobana dufatira
ko cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pasteri Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pasteri Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze
arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe nuko yatumye umuja w'ibinje na bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara na shebuja umututsi ibinje na bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze nuko uno munsi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arusha yarafashije kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
arusha yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze umuse kwa hazi mu biki mu gisoda mu biki
n'icyambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe na itarakora
irakora
havayo oya umugabo w'umushimira kukikugaheje kurangura ntugashime umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nti defender nabuze gitabara n'umusurizina bazocicara hamwe nabo twagwanya anshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari hutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegese bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza ure severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense severe
wa mugwe gushira habona kuri
n'ubunywanisho burundi uzoshira mu kuri akinyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kuyakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatwi
ego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu tuwabone ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu we nange twamututsi we icyo ni cyavugwa icyo nicyo kiduhesha gateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntagindishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bivyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
utisha ni kiza cyane
mugabo arusha ntayo ari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene
reka icumuye ndayike mu mutama yakivuze kandi yavuze kuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkani pursa kuri senkani pursa ndabwo tuna batutsi
50%
ego 60%
byo sivyo none bya vuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inyiko nkimwe arusha jewe yuko muri constitution
yinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu mubashize ku meza kw'abatutsi ari senkani pursa abahutu senkani pursa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugira nabikubwiye
akayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardon yo fenias mbabarira mbabarira fenias mbabarira n'ubusaza
yaraciye
ubimpurira mu bingo ifrodebu naratoye n'uzo n'iturwa naratoye president adaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naratoye ingi akoze ndi mu
frodebu ya bafenias
ego sindi mu frodebu ariko urumva icyo gihe twagwanira iki kwikura muri bwabuje tumaze natwe kuja habona tugatoye mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane
ukirere cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko arusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve
tushize ko
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
ati nitunyuzwe
rero aho ngaho nca mbona yuko arusha naho amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora
twatubwo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo byatse ngo ni copte umuntu amaze gukopta araguha chance kakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye iziri ya koro za arusha zikazi Burundi zishitse Burundi zabwirwa gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ikihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwereka mu moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahivi nabivi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku je ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mu isandugu Jerome mutorijwe Venias ijwi Habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike
usubire kwa honorable Fenias Habimana yamaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16
yeze jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza
byiza urabyo nibwirizwa nshingiye tugira ku uyu munsi ni Arusha rivyayi urumva rero byinshi nibidi ko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga Arusha ni nk'umwana yavutse hamhageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitaje bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika azika kuri kerenge bijya mu ngiro hari nini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
uraba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano iyi bikakurikirana ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gutyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twaba turimo mugabo ntiyicara umugumi kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose bahari nibazovuye ngo bajya ngo bari mu opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzobandanye
Nurere kazoza
Icyo cyari gice cya mbere aho twariko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragi rya Gahuturemi nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibera imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Nuko rero nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabwire muri make ko leta y'u Burundi imenyesha ko izo kwitaba inama igira 35 y'igisata ca ONU kijeje agateka kazi na muntu yatanguye kwigenekerezo rya gatandatu rya kuno kwezi kwa gatandatu ikazohera kwigenekerezo rya 2023 aho bukera umugwi mpuzamakungu wigenga ujejwe amatohoza yuko ivyagateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi uzoshikiriza icegeranyo cawo c'imfata kibanza naho rero leta y'u Burundi yemeje ko izokwitabira iyo nama umushikiranganje yajejwe agateka kazi na muntu yemeza ko intumwa za leta zitazokwisigura kuri ico cegeranyo c'umugwi w'abahinga wakoze kumabi yakoze mu Burundi kuva mwaka w'ibihumbi 2015 Martin Vyabandi sigura ko atakintu na kimwe gishasha kirimo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengeza muri sentare mpuza amakungu ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma akaba ino ngaha duce dusozerera iriganiro twabitubafitiye muri uno mwanya mwakoze nshuti bakunze mwe mwatwumviriza yakoze Fatuma Halimasi Kalala yashikanye amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe mari kumwe kuri mikro ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.